Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 48 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti mu duteze amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bahaye ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi, ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryizihije imyaka ine rihisemo Pierre Nkurunziza kuba umukandida waryo mu matora y'umukuru w'igihugu.
Biragaragara rero ko n'ubu abasumbirinda batarasubiza inkota mu bwubati, kuko babandanya basohora inyandiko n'amaraporo y'ibinyoma n'urwanko.
Uwo ni Evariste Ndayishimye, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, agaragaza ko abatavuga rumwe na leta bakomeje guharabika igihugu na guverinoma bayoboye. Inkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Edi, tu yahere kuri aya makuru nyene avugwa ku Burundi, aho abatari bashigikiye iyo ngingo ya CNDD-FDD yo kugena Perezida Pierre Nkurunziza kuserukira amatora ya 2015 baciye bahamagarira abanywanyi babo kwiyamiriza ico kiringo. Ntivyatumye hatangura imigumuko yahitanye abarundi batari bake, abandi baharurwa mu bihumbi amajana bahungira mu bihugu bibanyi no mu makungu ya kure. Kuri wa gatanu rero turabatumiye mu biganiro byacu ku Ijwi ry'Amerika, aho radio yanyu isubiza amaso inyuma ku byabaye. Icyaba canke abandi babivuga ko nuko rero ntimutangwe mu biganiro byacu, cyane cyane biza kuba byiharijwe n'iyi nkuru. Igihuhusi gishasha gikomeye cyiswe Kenneth kiritezwe mu buraruko bw'igihugu cya Mozambique mu masaha ya kare yo kuri uyu munsi wa gatanu. Ni mu gihe hari hazindwi zitandatu inyuma y'uko igihuhusi Idai gisinzikaje bikomeye bice byo hagati mu gihugu, abantu amajana n'amajana barahasiga ubuzima. Igihuhusi Kenneth gishobora rero gutuma haba imvura yisegenya n'imyuzure mu buraruko bushira ubuseruko bwa Mozambique no mu manuko bw'igihugu cya Tanzania. Icyo gice cyo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Mozambique nticari cyashikiwe n'igihuhusi Idai, cyabaye imbere yaho. Ababa mu bice byegereye Ibahari, Indiana basabwe kuhava. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Joe Biden yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu ejo kuwa kane, yatangaje ko azohiganwa mu mugambwe w'abademokrate kugira arabe ko yotorwa kuba kandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2020. Yiyongereye ku gitigiri cy'abandi ba demokrati batari bake bifuza kuzohiganwa na perezida w'umurepublikane Donald Trump asanzwe ari ku butegetsi. Biden yavukiye mu gisagara cya Scranton, ni muri leta ya Pennsylvania, mu nyuma yimukira muri leta ya Delaware. Yamaze ubuzima bwiwe nka bwose muri politike. Biden yarigeze guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu arondera kugenwa n'umugambwe w'abademokrate wiwe inshuro zibiri, mu 1988 na 2008, ariko ntiyashoboye kuronka amahirwe n'amajwi akwiye kugira abandanye. Ambasada ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Colombo, ni ku murwa mukuru wa Sri Lanka, yaragabishije abantu kwirinda kujya mu bibanza byo gusengeramwo mu mpera z'iyindwi, inyuma y'amakuru yashikirijwe n'ibimenyeshamakuru muri icyo gihugu ko hashobora kuba ibindi bitero by'iterabwoba. Iryo gabisha rije haheze iminsi hakozwe ibitero ku bakristu bariko barahimbaza Pasika ku munsi w'Imana, igihe abiyahuzi bicisha amabombe abantu barenga 250. abategetsi bari bavuze ko bapfuye barenga amajana 350 ariko ibitigiri byarasubiwemo ejo ku munsi wa kane kuko ngo basanze hari biziga baharuye inshuro zibiri. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Sri Lanka Hema Sriri Fernando yaratanze imihoho ejo kuwa kane n'inyuma y'ivyo bitero nyene inyuma kandi yuko prezida wa Sri Lanka abimusabiye. Ibitero by'urunani mpuzamakungu rurongowe na Leta z'Ubumwe za Amerika byo kwirukana umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisilamu mu gisagara ca Raqqa muri Siriya byahitanye ubuzima bw'abasivile 1,600. Ibyo byavuye mu matohoza yashizwe ahabona ejo ku munsi wa kane yakozwe na Amnesty International hamwe n'irindi shirahamwe ryitwa Air Wars. Icyo cegeranya kivuga ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'ibitero by'indege za Amerika, Ubwongereza hamwe n'Ubufaransa hamwe n'ibindi bitero by'abasirikare barwanira ku butaka mu gisagara ca Raqqa hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukw'icumi umwaka wa 2017. Umuvugizi w'urwo runani yatanze igitigiri cy'abapfuye muri Raqqa kiri hasi cyane y'ico gishikirizwa n'ayo mashirahamwe. Colonel Scott Rawlinson avuga ko hapfuye abantu 318 ariko kandi ko hatangujwe amatohoza. Naho muri Libya yo gutana mu mitwe hagati ya Leta zibiri zidacana uwaka zigwanira kugenzura ico gihugu kwasize imihana y'abantu urubuga rw'intambara nk'uko byashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara imbabare ku isi Croix Rouge ishikiriza ko iyo mirwano yatumye ibikorwa by'abakora mu by'amagara y'abantu bitoroherwa na gato.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'ibyo ku rwego mpuzamahanga mu Rwanda rwasubukuye urubanza ubushinjacyaha buregamo itsinda ry'abayoboke 11 bishyaka FDI-Inkingi ku byaha byo gushaka guhirika ubutegetsi. Ku munsi wa gatatu biregura, urukiko rwumvise bwana Fabien Twagirayezu wari ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka na bwana Ufite Amahoro Norbert wari umurwanashyaka usanzwe. Ibyaha baregwa byose barabihakana bakavuga ko bishingiye kuri politike. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Bwana Fabien Twagirayezu wari umukangurambaga ku rwego rw'igihugu mu ishyaka FDI-Inkingi niwe wabyimburiye mugenzi we kuri uyu munsi wa gatatu biregura. Uyu ni nawe ufatwa nk'ukomeye muri iri tsinda. Yabwiye urukiko ko mu bugenzacyaha yabajijwe ku by'igisirikare cy'ihuriro P5 baregwa gushyiraho arabihakana maze ngo inzego z'umutekano ziramukubita. Yavuze ko bamukandagiye ku gatuza hera umwuka biba ngombwa ko bamumena hibase y'amazi abona kuzanzamuka. Ibyaha byose aregwa arabihakana ku cyaha cyo gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Bwana Twagirayezu yavuze ko ntacyo yakivugaho kuko ngo atakibajijwe mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha. Aravuga ko ibyaha byose baregwa bishingiye kuri politiki. Yabwiye urukiko ko ihuriro P5 ishyaka rye ribereye umunyamuryango naryo bataryemera kuko ngo iryo baregwa rigezwe n'amashyaka atandatu mu gihe ryabo ririmo amashyaka atanu na FDI-Inkingi irimo. Kubarwanashyaka ba FDI-Inkingi ashinjwa ko ari we abohereje muri Congo kwiga igisirikare abamenyera amafaranga n'ibindi Twagirayezu arabihakana. Avuga ko n'uwaba yaragiye mu mvugo ye ishyaka atari gereza kandi ko bitabazwa n'ishyaka cyangwa se umwe mu bayobozi baryo. Yahakanye gukoresha inama bivuga ko zacurirwagamo imigambi mibisha yo kugira nabo ubutegetsi buriho kandi ko nta kimina yabagamo ubushinjacyaha bubarega ko cyari urwitwazo. Avuga ko ibyo yakoraga byose yaharaniraga ku ishyaka ryabo ryatera imbere kandi ko icyo bari bagamije muri P5 ari ukugera ku butegetsi mu nzira za politiki aho kuba mu nzira z'intambara. Aravuga ko bwana Papias Ndayishimye umushinja yari yarabiherewe amabwiriza kandi ko nk'uko yabibwiye urukiko yiregura kuyarengaho kwari ukubura ubuzima. Urukiko rwashatse kumenya impamvu mwitumanaho yagiranaga n'abarwanashyaka bakoreshaga imvugo zizimije. Yasubije ko kuva mu 2010 FDI-Inkingi yagiye ihura n'ibizazane byinshi abarwanashyaka bakubitwa bashimutwa bicwa abandi bahunga igihugu bityo ko bahisemo kujya bakoresha imvugo zuje amarenga. Bwana Twagirayezu yabwiye urukiko ko ntacyo yavuga ku majwi n'ubutumwa bugufi byo kuri telefone kuko ngo azabivugaho amaze kubibona. Arafata ibirego byose nk'ibicurano byacuzwe mu mugambi wo kwigizayo batavuga rumwe n'ubutegetsi. Undi wireguye ni bwana Norbert Ufite Amahoro wa atinze cyane ku buryo yafashwe. Uyu wemera ko ari umurwanashyaka usanzwe wa FD Inkingi yavuze ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9/2017 yafatiwe kuri gare ya Karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Avuga ko imodoka yarimo yayobejwe n'inzego z'umutekano zambaye civile zimukura mu bandi bagenze zimutwara kuri station ya polisi ya Rusizi. Aho ngo yabajijwe ku barwanashyaka ba FD Inkingi yemera ko abazi kandi ko nabari umurwanashyaka. Yavuze ko bakimufata bamuzanye Kigali maze ageze Nyabugogo bahita bamwambika ibitambaro mu maso bamutwara ahantu atazi. Asobanura ko yakorewe ibikorwa by'iyicarubozo bamuhatira kwemera ko yaragiye kwiga igisirikare cya P5 Kongo akabihakana. Ufite amahoro avuga ko yafashwe ajya gushaka aho yakorera ubucuruzi Rusizi nk'umuntu washakaga imibereho kandi atabona akazi ka leta kubera ko yafunzweho. Avuga ko mu nzu y'imbohe mu mujyi wa Kigali yahakubitiwe bikabije akabyimbagatana kugeza aho ikabutura yambaraga itamukwiraga. Avuga ko yabaga haboshye amaboko n'amaguru kandi ko akenshi bamuhitishagamo kwemera ibyaha cyangwa gupfa. Yabwiye urukiko ko yahatiwe gushinja Gracien Nsabiye yaremye bareganwa ko ariwe wamukanguriye kujya mu gisirikare cya P5 anamuha amafaranga 12,000 n'amadolari 60 bamusanganye. We asobanura ko ahubwo bamusanganye 14,000 by'amafaranga n'amadolari 60 gusa. Ngo abamufashe bahise bafatamo amafaranga 2,000 muyo bamwatse baguramo amakarita yo guhamagara kuri telefone n'imvugo yasekeje abumvaga urubanza. Asobanura ko bana mukanza amaso kugira ngo yemere ibyaho ubundi bakanamukubita mara iminsi ava amaraso mu mazuru. Ku rwandiko rw'inzira rwa Resepase bamufatanye bivuga ko yashakaga kurwambukira ha Gikongo asobanura ko rwari mu byangombwa bindi yarubonye byubahirije amategeko kandi ko yari afite uburenganzira bwo gutembera nk'abandi Banyarwanda. Avuga ko witwa Kanyarukiko Atanazi babanaga mu nzu ari we wamugambaniye kuko amwita ikitso cy'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi ryohereje kundeka abarwanashyaka ba FD Inkingi. Yiregura Kanyarukiko uregwa ko yamenye amakuru yo kugirira nawe ubutegetsi buriho ntayatange. Yavuze ko ahubwo yagombye kuba bihemberwa kuko ngo yakoze akazi k'indashyikirwa k'inzego z'umutekano atagombaga gukora. Umucamanza yabajije uregwaho yakuye amafaranga bamusanganye mu gihe yemeza ko aribwo yarakirangiza kwiga. Ufite amahoro yasubije ko yayakorera agakiri mu ishuri kuko ngo yabonaga ibiraka byo kwigisha abana mu masomo ya nijoro. Urukiko kandi rwamubajije impamvu mu nyandiko mvugo ye yasoje asaba imbabazi kubyo aregwa. Yasubije ko bitewe n'aho yarari kandi amerewe yabikoze ngo akize ubuzima bwe. Ati igihugu cyacu cyagwiriwe n'amahano ariko wari bumbwire ko ari njye wahanuye indege ya Perezida Juvenal Habyarimana nari kubyemera nkanabisinyira. N'indi mvugo yakuruye amarangamutima mu rukiko. Ubushinjacyaha bwavuze ko abanga kwisobanura ku biganiro byo kuri telefone ari ubushake bwabo atari uko byabuze. Ibi nabyo byakuruye izindi mpaka. Metre Gatera Gashabana avuga ko abanyururu bigoye ko bagera ku majwi kuko kwinjiza mudasobwa muri gereza bitemewe kandi na gereza itaborohereza. Metre Gashabana yongeye gusaba ko ibyo uwo yunganira yavugiye mu bugenzacyaha kubera iyicarubozo kandi atunganiwe bitazahabwa agaciro. Avuga ko abaregwa batangiye kugira ubwinyagambura ari uko bageze muri gereza gusa umwe mu bagenzacyaha basabiye gukurikiranwa kubera ibikorwa by'iyicarubozo avugwamo ngo ntacyo byatanze. Kugeza ubu hamaze kwiregura abantu 8/11 baregwa kubera ko bwana Boniface Twagirimana Vice President wa mbere w'iri shyaka ufatwa nka kizigenza w'iri tsinda bitazwa haherereye kuva mu mpera za 2018 bivuze ko hasigaye kwiregura babiri nturubanza biboneka ko rugenda rugana ku musozo. Abamaze kwiregura bose ibyaha byose byo kurema umutwe w'ingabo utemewe kugira nawe ubutegetsi buriho no gukorana n'imitwe y'iterabwoba barabihakana. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 13 z'ukwezi gutaha kwa gatanu. Aho bagira ubusajwe rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mu Burundi ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryizihije imyaka 4 ritanze Petero Nkurunziza nk'umukandida ngo rihagararire mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'2015. Iryo shyaka rikanenga ko icyo cyemezo cyakurikiwe n'imyigaragambyo yo kwamagana kandidatire y'umukandida wabo. Inkuru y'Ijwi rya Amerika murayigezwaho na Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro mugambwe CNDD-FDD wahaje bamenyesha makuru kuri uyu wa kane mu biro bikuru vy'uwo mugambwe urashima ko umukandida wawo Petero Nkurunziza amaze imyaka 4 ari ku butegetsi. Igenekerezo rya 2025 kwezi kwa kane mu mwaka w'2015 nk'uyu munsi ni uwo mukandida yemezwa. Mu itangazo ry'uwo mugambwe ryagiye habona ryasomwe n'umunyamabanga mukuru wawo Evariste Ndayishimiye arakeza uwo mukandida bashize imbere mu myaka 4 amaze naho abamugwanya batareza amaboko.
Turasubiye gukezanya n'icyubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'imboneza yamaho mu mugambwe CNDD-FDD kuri iryo teka yatewe n'isinzi ry'abagumyabanga no ku butwari yerekanye mu guharanira atagugumwa amahoro n'umutekano intwaro ya demokarasi no kwikukira nyakuri kw'igihugu cyacu. Iyo adahagarara rugabo igihugu cyacu kiba carasambutse iyo ngingo abagumya banga bayifashe bisunze amategeko y'igihugu
yamara uwo mugambwe uranegura ko inyuma y'iyo ngingo abansi bawo bace bihereza amabarabara biyamiriza ico bise ikirengo ca gatatu ca perezida Nkurunziza uwo mugambwe urahoza imijyango yahaburiye ababo
abanyepolitiki bamwe bamwe bafatanije n'abandi biyitanga ngo ntibaharanire inyungu za politike n'abamenyesha makuru bamwe bamwe baciye boshe ugwaruka cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura kururoha mu bikorwa by'iterabwoba ngo bariko bagwanya ikiringo cy'umukuru w'igihugu. Iyo migumuko ikaba yari iyihishije inyuma umugambi w'ububisha wo gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu wagiye mu ngiro kwa 13 rusama 2015. Umugambwe SNDFDD urengeye guhoza no kuremesha imiryango yaburiye ababo n'ibyabo muri rujya ruhagarara
amashyirahamwe yigenga abatavuga rumwe na leta amakungu ishamwe mpuzamakungu ONI n'abandi bagirije inzego za leta n'iz'igipolisi ko arizo zagandaguye abantu barenga 200,000 abarenga 1,200,000 baranyurozwa n'ayabarenga 400,000 bahunga igihugu kubera imvururu za politike zadutse inyuma y'iyo ngingo y'umugambwe SNDFDD abo nyene bagiriza u Burundi guhonyanga agateka kazi na muntu mu kwica no gutoteza abatavuga rumwe na leta runani rw'abashingwamanza mbere rwamaze gushikana amadosiye arenga 1,600 muri senare mpuzamakungu mpande byaha CPI kugira ngo abazokwagirwa n'ibyo byaha babihanigwe aho umugambi uri ku butegetsi utangazwa n'iyo nyifato y'amakungu
amakungu yari gufasha leta y'u Burundi gucira imanza abatembagaje ubutegetsi iyo yihutiye mu mugambi wo gukoresha sentare mpuzamakungu yirahe ngo ite muri yompi indongozi z'u Burundi kugira bwa butegetsi bwe butembagajwe. Biragaragara rero ko n'ubu abasumbirinda batarasubiza inkota mu bwubati kuko babandanya basohora inyandiko n'amaraporo y'ibinyoma n'urwanko bafata ingingo z'agahotoro kugira ngo byanka bikunda basubize igihugu mu ihumbi. Ariko naho biri uko abarundi barakanuye
SNDFDD uhamagara abanyepolitike n'abandi barundi bahunze gutahuka kubaka igihugu no kwitegurira amatora yo mu mwaka w'2020.
Umugambwe SNDFDD ukaba kandi unezerejwe no kubona imboneza z'abanyepolitike batari bake bafashe ingingo yo kugaruka mu gihugu cy'amavukiro abahunze igihugu tubahamagariye gutaha dusangira ibikorwa byo kubaka no guteza imbere igihugu. Tubandanya dutera kamo ivyo bihugu kwigenga ubuntu bibarekure bashobore gutahuka nk'abandi beshi babandanya bagaruka mu gihugu uko bukeye ko bwije.
Perezida Petero Nkurunziza aherutse gutangaza icese ko atazosubira kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yo kumwakuza. Yamara n'ubu umugambwe wiwe wavuze ko hataragera kushira habona umukandida wawo muri ayo matora. Gusa wemeza ko hari abandi bazosubirira Perezida Nkurunziza. Naha batavuga rumwe na leta ataco barashikiriza kuri uyu wa gatanu nabo co kimwe n'amashirahamwe yigenga bateguye ico bise ibirori byo kwibuka imyaka iniheze babuze ababo bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza ico kiringo umugambwe uri ku butegetsi utera amashugwe. Bobo bavuga ko cabaye ikiringo kitemewe n'amategeko kitubahiriza n'ibwirizwa shingiro. Pierre Claven Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Kuri uyu wa kane isi yizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana indwara ya malaria. Mu rwego rwo kuzirikana uwo munsi, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangije gahunda yo gutanga urukingo rwa malaria mu bihugu bya Malawi, Ghana na Kenya. Iryo shami rirateganya gutanga urwo rukingo ku bantu 360,000 buri mwaka, barimo 120,000 mu gihugu cya Malawi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Lamek Masina uri Lilongwe, yahinduwe mu kirundi na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Abajijwe amagara y'abantu mu bitaro byo mu gisagara ca Likoni mu gihugu ca Malawi bariko baratanga urucandago rwa mbere rw'indwara ya malaria Ingwara ya malaria iterwa n'imibu ica abantu 2,430 ku mwaka cyane cyane abana bo muri Afrika. Byafashe imyaka irenga 30 hamwe n'umutahe wa biliyoni y'amadolari kugira ngo ubwo rucandago ruboneke. Urucandago ruzwi ku izina RTSS ni rwo rucandago rwonyine rufasha abana batarashikana imyaka ibiri bahabwa amama y'urwo rucandago bafise amezi 5, 6, 7 hamwe n'amezi 22. Michael Kayange icegira cy'umuyobozi yajijwe amagara y'abantu mu gihugu cya Malawi agira ati:
After we did clinical trials, we had several age groups that we looked at.
Ye twariko turapima urucandago twarugerageje kubafite imyaka itandukanye. Twasanze urucandago rukora neza cyane ku bana bafise amezi ari hagati ya 5 na 22. Urucandago ntirwakoze ku bandi bafise ayandi mezi n'indi myaka. Igihe urucandago rwemewe n'ibiro mpuzamakungu vyitaho amagara y'abantu rwariko ruratangwa ubwa mbere ku munsi wa kabiri, abavyeyi bari batunze umurongo ari benshi bazanye abana babo. Umuvyeyi Fanny Kapatengo ntiyahishije umunezero na kizero afise kuri urwo rucandago. Ati malaria ni kiza gihitana ubuzima bw'abana hamwe n'abakuze. Naho afise abandi bana bataronka urwo rucandago, avuga ko anezerewe n'uko ikibondo ciwe gishasha kizokingirwa indwara ya malaria. Igihe urwo rucandago rwageragezwa hagati yo mu mwaka w'2009 hamwe no mu mwaka w'2014 rwaragabanije indwara ya malaria ku rugero rw'ibice 40%, mu gihe rwagabanije indwara ya malaria inshuro 30% ku bantu bari bamaze gusinzikazwa n'iyo ndwara. Yamara urwo rucandago rwaragabanije inshuro 60% indwara ya malaria ku bantu bari basinzikajwe n'indwara ya malaria ikomeye yatumye babura amaraso akwiye, ari nayo muri rusange itera impfu nyinshi mu bana. Kayangi yavuga ko Abanyamalawi bakwiye kubandanya bakora ibishobotse byose kugira ngo abana babo ntibandure indwara ya malaria.
So this new vaccine is just an additional tool.
Agira ati, urucandago rushasha ni ubundi buryo bwo kugabanya no kurandurana n'imizi indwara ya malaria mu gihugu. Ni ukuvuga rero kuzoronka urucandago, abana bose bazoronka urucandago twobahanura gukoresha n'ubundi buryo bwo kwirinda iyo ndwara, burimo kuryama mu musegetera, kunyarukira ku bitaro igihe cyose bumvise bafise umucanwa kandi bamenetse umutwe. Urucandago rwa mbere wa malaria ruriko ruragiragezwa rushobora kugarukira ubuzima bw'imiliyoni n'imiliyoni z'Abanyamalawi nk'uko Kayange abivuga. Urucandago rushasha ruzotanguzwa mu gihugu cya Ghana no mu gihugu cya Kenya mu ndwi iza. Ibiro by'ishami mpuzamakungu bizokoresha amakuru meza ivyerekanywe n'urwo rucandago mu gusigurira abajeje amagara y'abantu imbere y'uko rutangwa mu bihugu byose bigwiriyemo indwara ya malaria.
Tukivuga ku munsi wahariwe kurwanya malaria, iyo ndwara niza kwisonga muzibasira abaturage batuye muri teritwari ya Uvira iri mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Uvira, Vedaste Ngabo.
Mu rwego rwo kuzirikana kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya malaria, umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Uvira gafite ibigondera buzima 24, Dr. Panzunimi, atangaza yuko indwara ya malaria ifata umwanya wa mbere mu ndwara zibasira abatuye iyi teritwari, kuko ifata yonyine 50% z'indwara bavura. Umwaka ushize 2018 bakiriye abagwayi ba malaria 96,066.
Donc quand nous prenons les 5 premières maladies qui sévissent ici à Uvira, le paludisme vient en première position.
Tugera kuri bimwe mu bigondera buzima bya Uvira kuri uyu wa kane, ngo wasangaga mu byumba by'abagwayi harimo abagore n'abana ndetse n'abagabo barimo kuvugwa indwara ya malaria. Blaise Serugo ni umujyanama w'ubuzima muri Uvira.
Ikibazo cya malaria hangaha Uvira ni ikibazo gikomeye cyane, kiraje abantu benshi ishinga kubera ko usanga abantu benshi bazigwaza. Ndatanga urugero nk'iwanje hari igihe nsanga afite nk'abantu nka batanu muzi ugasanga batatu bararwaye. Bo kenshi usanga ni muri miriye ibirimo umubu mwinshi, icyakabirije mbona kibisa niko ibitera. Usanga hari ikibazo cy'umwanda, usanga ubucafu ari bwinshi, amazi yaza gasitanye cyangwa se ugasanga ibiziba byaretse, ugasanga tena hari ibihuru bigatuma umubu uba mwinshi. Kandi ubwo rero malaria nayo ntiyobura, usanga kandi abandi bantu batagira inzitiramubu cyangwa se ariyo supaneti imisegetera. Usanga abantu bamwe baryama nta misegetera, benshi bitwaza bakaza ngo ngo bayishira ikagira ibyuya bitewe nuko batabaye sensibilizwa kandi ikoreshwa baragenda bakayibaha rero ntibayikoreshe kandi nta na suivi bihari mbona ari ikibazo gikomeye cyane hano mu mujyi wa hano Uvira.
Kubera iyi teritwari ya Uvira iri muzibasirwa cyane na malaria, usanga hari abaturage bivura izi ndwara muri za farumasi, hari n'abagura amaserumu na za kinini bakajya kuyaterwa mu mazu, hari n'abandi nabo bahitamo kujya kuyivuza mu buryo bwa gakondo bitewe n'uko ubuvuzi buhenze muri iyi teritwari. Habimana Aimable ni impunzi y'umurundi ituye mu mujyi wa Uvira.
Impunzi ziba hano mu gisagara cya Uvira zikarigwa na malaria gose kurusha izindi mpunzi z'ahandi. Kuronka uburyo bwo kwivuza ntitubishoboye, kuko turi mpunzi hano mu gisagara cya Uvira, tuba mu gisagara ntituronka ubufasha buvuye kuri hasere. Iyo ufise amahera wifashisha farumasi ukagura kuwarteme, utaronse amahera naho ucugura parastamol canke hariho ikindi giti dukunze gukoresha twita marumaru, nicyo duca dufata ukagisekura ukagihura ukahereza abana bakanywa canke bukaba ukabina, kugira nimba ari malaria yoba yamenekeye munda bijya bivyo munda bibone gusohoka. Ugiriwa mahigwa arakira. Iyo muriro wabaye menshi mwinshi, turafise inzuzi zikuru gose, uratwara umwana mu ruzi hakiri nko mu gatondo akoga amazi akanye, najya amazi akanye nayo kenshi arakunze kudufasha, kuko iyo utaronse amahera yo kuja muri farumasi duca dukoresha ayo mazi.
Umuyobozi uhagarariye aka karere k'ubuzima ka Uvira Dr Panzu Nimi avuga yuko nubwo indwara ya malaria yibasira cyane abatuye teritwari, hari ingamba Minisiteri y'ubuzima yashyizeho zo kuyigwanya, zirimo gutanga inzitiramibu zifite umuti ku buntu ku bagore n'abana bavutse, ndetse no gutera imiti y'ikimibu mu mazu no gukangurira abaturage kutivuza mu buryo bwa magendu. Iyi ndwara ya malaria yibasiye abatuye Uvira mu gihe kuri uyu wa kabiri tariki ya 23 y'ukwezi kwa kane 2019 igihugu cya Malawi cyatangiye kugerageza urukingo rwa malaria. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara kivu amajyepfo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Guverinoma y'Ubufaransa yashizeho amabwiriza yo gutanga no kwakira impano z'amafaranga azasana Kiliziya Katedrale ya Notre Dame y'i Paris yakongowe n'inkongi y'umuriro. Kugeza ubu abantu batandukanye bemeye imisanzu irenga amadolari miliyari imwe, mu gihe izindi nyubakwa zifite amateka zo zifite ibibazo byo gusanwa. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Aba nabamonaki Visenok mu majyepfo y'Ubufaransa. Monasteri yabo yubatswe mu kinyejana cya 12, nayo yitwa Notre Dame. Nayo kamugenzi wayo w'i Paris ntihagaze neza kubera imiriro yigeze kuyitwika no kubera gusaza, byatumye abamonaki bafungira igice kimwe abayisura. Nta mafaranga bafite yo kuyisana.
Oublier c'est beaucoup dire, mais peut-être sous-estimer.
Umumonake Jean-Marie Wisenok ati sinavuga ko batwibagiwe, ahubwo navuga ko ari ukudaha agaciro gakwiye ibigo bito bito nkatwe.
Des petites communautés comme nous.
Ubu Notre Dame y'i Paris niyo yitaweho. Nyamara harundi mutungo ndangamurage munini cyane w'Ubufaransa ubabaye. Monasiteri Wisenok yagerageje kuva kera gukusanya amafaranga yo kwisana, ariko kugeza ubu iracyabura byibura amadolari 500,000, kandi siyo yonyine gusa. Koko rero abahanga bemeza ko ibintu ndangamurage byo mu Bufaransa bigera ku 200,000 birimo za katedrali na kiliziya za kera cyane, bikeneye cyane rwose gusanwa. Amafaranga leta ibitangaho agenda agabanuka buri mwaka.
Ben là, vous touchez du doigt, évidemment. Ouais. Ce qui me préoccupe le plus, c'est que Notre-Dame de Paris en trouve un milliard.
Younis Stéphane Bern, umujyanama wa président w'Ubufaransa Emmanuel Macron, mu birebana n'umutungo ndangamurage w'Ubufaransa, ararondora ibikeneye amafaranga byose, agasobanura ko leta yamwemereye gushyiraho tombora y'amafaranga yo gusana umutungo ndangamurage w'Ubufaransa, ariko ati tombora nyikuramo amadolari 20,000,000 yonyine gusa ku mwaka. Ni gitonyanga mu nyanja.
Le patrimoine de la ruralité.
Shuti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. mwizina ry'abagenzi banje bose mbashimye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho aya makuru wayashize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejwe na Aloys Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema wari uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbasezeyeho mbifuriza umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.